Hii ni Radio Ijwi Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri we neza nshuti twese muduteze amatwi mu biganiro byacu byo muri aka kanya muri kumwe na Fidel Niyongabo. Leta y'u Burundi isanga gukorana n'amakungu bitegerezwa gushingira ku buringanire no kubahana.
Misi yose bihugu kugira ngo byumvikane n'ubundi haba amasezerano. Amasezerano ya Cotonou twe turazi yuko ubu ikiringo cyayo cyaraheze. Ntidushobora kuguma rero duharira ku kintu cyaheze, ahubwo ubu ni ukumvikana ingene tujya muri bishasha.
Uwo ni Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu ku murwa mukuru wa politike Gitega mu Burundi. Muri Mali abayobozi bifata kibanza, Perezida Bandao w'imyaka 70 y'amavuko na Vice Perezida mukuru w'abasirikare baherutse gukora coup d'etat, Colonel Assimi Goita afise imyaka 37 bimitswe uyu munsi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. I Paris mu Bufaransa abantu babiri bacumise ivyuma abantu bariko barengana n'abagenzi babiri barabakomeretsa hafi ya hahoze ibiro by'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Ido ni idoryo ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Mali abayobozi bifata kibanza, Perezida Bandao w'imyaka 70 y'amavuko na Vice Perezida mukuru w'abasirikare baherutse gukora coup d'etat, Colonel Assimi Goita afise imyaka 37 bimitswe uyu munsi. Barahiriye imbere ya sentare nkuru y'igihugu. Ibirori byo kurahira byabereye ku murwa mukuru Bamako bibaye mu gihe ibihano igihugu cya Mali cyafatiwe n'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ibihugu byo mu karere ko muri Afurika mu burengero CEDEAO bikibandanya gushyirwa mu bikorwa. Ni mu gihe kandi ata byinshi bizwi ku byerekeye ikiringo fata kibanza. Major Colonel Bandao yigeze kuba umushikiranganji rero w'ukwivuna abansi, niwe mukuru w'igihugu mushasha wa leta mfata kibanza nshasha. Mu gihe Assimi Goita ayoboye abasirikare bagize coup d'etat mu kwezi guheze, yabaye icegera gishasha cy'umukuru w'igihugu. Abategetsi babiri hamwe n'umushikiranganji wa mbere azogenwa mu minsi iri imbere bajejwe kuyobora leta mfata kibanza izoshikana ku matora mu kiringo cy'amezi 18. Goodluck Jonathan yahoze ari perezida wa Nigeria yitavye ibirori byo kurahira kwa perezida mushasha wa leta mfata kibanza n'icegera ciwe. Yaserukiye ishyirahamwe CEDEAO. I Paris mu Bufaransa abantu babiri bacumise ivyuma abantu bariko barengana n'abagenzi babiri barabakomeretsa hafi yahoze ibiro by'ikinyamakuru Charlie Hebdo. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press, abanyamakuru baraho byabereye babonye abapolisi bakwira hirya no hino muri ako gace barahaguta babuza abantu kuhinjira. Polisi iravuga ko mu ikubitiro yari yaketse ko abakomerekeje abo bantu ari babiri, ariko iza gusanga byakozwe n'umuntu umwe. Uwo yatawe muri yombi afungiye hafi y'inyubako ya Bastille mu burasirazuba bw'umurwa mukuru i Paris. Ntibiramenyekana niba ibyabaye bifitanye isano n'igitero intagondwa z'abayisilamu zagabye ku kinyamakuru Charlie Hebdo mu mwaka w'2015 kigahitana abantu 12. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Jacques Castex yasubitse ikitaraganya uruzinduko yateganyaga kugirira mu majyaruguru y'umujyi wa Paris ngo akurikiranire hafi iby'icyo kibazo. Ibi bibaye mu gihe byari biteganijwe ko bapfakajwe n'igitero cyagabwe ku kinyamakuru Charlie Hebdo mu mwaka w'2015 bari butange ubuhamya mu rubanza rw'abantu 14 bakekwaho icyo cyaha rwabaye kuri wa gatanu.
Urakoze Geoffrey. Ubushakashatsi bushasha bwagaragaje ko mu Bwongereza abantu 80% bafise ibimenyetso bya COVID-19 cyangwa bafise aho bahuriye n'abo yagaragaye ko badakurikiza amabwirizwa yo kwikumira. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ubushakashatsi bwashyizwe hagaragara kuri uyu wa gatanu n'ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe ubuzima na kaminuza ya King's College London buragaragaza ko mu minsi 7 ishize mu bantu bavuze ko bafite ibimenyetso bya virusi ya corona 18.2% aribo bonyine bakurikije amabwiriza yo kwishyira mu kato. Mu bavuze ko biyumva ibimenyetso kandi 11.9% nibo bipimishije. Ubwo bushakashatsi bugaragaza ko mu bantu 30,000 babajijwe, abagera ku 15,000 aribo bonyine bashoboye kumenya ibimenyetso bya virusi ya corona. Dr. James Robin ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi cya kaminuza ya King's College mu Bwongereza yatangaje ko impamvu nyamukuru ituma abantu batubahiriza aya mabwiriza ari uko bahangayikishijwe no gushaka ibibatunga. Muri iki cyumweru Ubwongereza bwashyizeho igihano cyo gucibwa amadolari ya Amerika agera ku 12,780, ni ukuvuga agera kuri 12,000,000 n'igice uyavunje mu manyarwanda ku badakurikiza amabwiriza ya guma mu rugo. cyakora leta y'Ubwongereza itanga inyunganizi ya buri kwezi yagera ku madorari 640 ni ukuvuga arenga 600,000 uyavunje mu manyarwanda kubahembwa make cyangwa batakaje akazi kubera ikiza cya COVID-19
tugushimire Geoffrey mu gihe hagiye gutangura igihe cyo bukanye kubaba mu gice cy'isi cyo mu buraruko ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijeje amagara y'abantu ku isi OMS riburira abantu ngo bafate inkingo z'ibicurane kugira birinde icyo kwiyongera ku kiza cya virusi ya corona. Geoffrey Mutagoma arabandanye inkuru.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu bagera kuri miliyari buri mwaka barwara ibicurane ndetse bigahitana bari hagati y'ibihumbi 290 na 659. Ibicurane na COVID-19 zose ni indwara zifata mu myanya y'ubuhumekero kandi zifite ibimenyetso bimwe. None OMS ihangayikishijwe n'uko inzego z'ubuvuzi zishobora kuremererwa mu gihe abanduriye indwara baba benshi biyongera ku basanzwe banduye COVID-19. Umuyobozi ukuriye ibiro bishinzwe kwirinda no kurwanya ibicurane mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Ann Moen yabwiye Ijwi rya Amerika ko iki gihe kiri imbere gishobora kuzakomerera inzego z'ubuvuzi kwita ku bandura ibicurane bisanzwe n'abandura COVID-19. Bityo OMS irashishikariza abantu kwikingiza hakiri kare ngo bibafashe kwirinda kwandura iyi ndwara. Irasaba ko abakora mu nzego z'ubuvuzi n'abageze mu zabukuru bashobora kwandura ibicurane mu buryo bworoshye aribo bakwihutira kwikingiza hakiri kare.
Urakoze Geoffrey. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook canke kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye umunsi yagiranye ikiganiro ciwe ca mbere n'abamenyesha makuru n'abanyagihugu igitega wa mukuru wa politiki. Mu byo baganiriye harimwo ikibazo cy'umutekano mu gihugu n'umubano w'u Burundi n'Uburayi n'u Burundi n'u Rwanda. Eroje Wirikaneza yakurikiranye iki kiganiro.
Nagacere mu tamino 44 mu gutangura iki kiganiro cyo cya mbere kubera yabanje kujya gushira amashurwe ku ntatemwa ya Pierre Nkurunziza gitanguje mu mateka ya president mu Burundi akaba namwita sekuru Evariste Ndayishimiye yafashe amasaha abiri uko byari bitekanijwe. Mu bibazo bamenyesha makuru n'abanyagihugu bagarutse ko harimo ibijanye n'umutekano maze imisi uhungabanywa mu ntatandukanye. Mbere y'umugore yatabarwanya ubutegetsi wiyemereye ko kuva mu mezi z'ukwezi k'umunani watanguje ibitero byo gukombora ubutegetsi bw'igikenye. Bwana Ndayishimiye asanga abitiranye ibyabaye n'ibitero batazi gusoma ibihe.
Igihugu kirafise imyugariro kirugariye kirakingiwe gutera igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro none bavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango ugacuba ko wateye igihugu cyawe wateye uwo muryango uteye igihugu ahera ku rwego rukuru umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu cewe reka dufata akarorero maze iminsi nzunguruka mu ijoro n'ejo naduze mu ijoro none bavuga ko wateye igihugu gutuma umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere bari guhera kugenda murabisa hano abiriye iki goma murabisa aha nashikiye ubujumbu sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mu ijoro sinaciye amutsikibira ngo niho bari.
Muri ino bitero harafashwa abantu batari munsi ya 64 mu ntaza muramza na mwaro hagati na hagati y'Bujumbura Rumonge Bururi na Makamba mu manuko buje burengero hamwe na Kayanza mu buraruko. Amwe mu mashyamu yigenga yavuze ko hafashwa hanini batavuganwe n'ubutegetsi abahoze mu gisirikare cya kera bagizwe hanini n'abatutsi hamwe n'urwaruka rwo mu bwoko. Umukuru w'igihugu yabishuye
kandi umwana w'igihugu akingiye ikibabo umwicanyi nawe abari umwicanyiga abantu benshi ntabyo bazi naho abo musuma mugatangura kutangira abapolisi ngo ntibamufate mwebwe nyene mwamwagiyemo muri ubwo busuma mufatwamwo ko muri abasuma mwese nshiye nishura kuri umwe avuga ngo mbe ko hafatwa hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicanyi bwagenze gute bakaraba bagasanga baracumbitsa leta irafite uburenganzira bwo kubaza mbega ko aba bantu bacumbitsa ha wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha abo bantu leta iri kwirapere iri kwigira amatohoza ku kintu ntushobora kuvuga ngo naka yafashwe.
Perezida Ndayishimiye yanagarutse ku itose karaga imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'umwe bwa Buraya yemeje ko ibintu bitegerezwa gusubira ibuti.
imigenda na yatose kaye kubera umwe bw'uburaya twasanze gari burimwo mu gutuma habitengbagazwa y'ubutegetsi mu Burundi hanyuma bitwaje igikenye bibananiye bacye bavuga batereka tubohera amaboko mu gongo rya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo imisi yose bihugu kugira ngo byumvikane n'ubundi haba amasezerano akavuga muti tuzokorana uko nuko nuko ega hari amasezerano ngendegwa ko no vuga ati niwe mushinge naje amasezerano y'imigenderanire ku isi yose rero amasezerano ya Cotonou twe turazi uko ubu ikiringo cyayo cyaraheze bishobora kuguma rero duharira ku kintu cyaheze ahubwo ubu no kumvikana ingene tuja muri bishasha
ariko mise heze Claude Bucu baserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yemeje ko uwo muryango ugiye gukomeza ufasha ico gihugu.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très
prochainement. Idoto migenderanire shemeye hagati ya Bujumbura na Republika ya Demokarasi ya Kongo ubu n'umugambi munini dukuri wadutwaye umwanya hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwaje iri murembwe aho ibikorwa bimaze imyizi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki yose ariko kandi kugira mumenye iby'ubumwe bwa Buraya bwakoze twarasize kaburimbo ku birometero birenga 250 mu mabarabara kongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga 180 hari n'ibyo twatanguye mu bisata by'indero n'amagara y'abantu muri iyi minsi nikishize twitayeho cyane ibijyanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba n'imigambi itari mike ubumwe bwa Buraya bwahagurukiye gufashanya n'u Burundi kandi twabiganiriye ko n'umushyirangange wa mbere.
Ndayishimiye anagarutse ku migenderanire y'igihugu ciwe n'u Rwanda abona ko abategetsi b'ico gihugu ari bafite uruhare runini kugira ngo ive mu dutotsi
ibihugu atari vyiyorobetse nivyo tuzokumvikana ivyiyorobeka bitwiyorobeka ko ntibikunda ico tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibi z'u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye i Burundi tuca tuzisubiza birazwi kama twasubije na makungaro rera mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza ntibigoye nta kigoye bojya bosha gutora umuti ubunyene biroroshe ntibakore ibya kibantu ababanye ubunyene urabe ko
Uzu kizina janeva kana jidondo lako kumbuga nkula nyambaga harikina tagaruteko hariko yabugia lakuru hivi hugu vigizeo ni munama ya bose ya minongi ndugu nagatanu kuru yu wakane ukuri hugu chiwe kuru tonde rugubisuzu mungana kana makao ni wikariro mahonu muteka murugwandi kwa somye juja Amerika alifitia kopi ya gizati uburundi buri kuru tonde rugwako kana makuwe ringi ngozaga kanda mizo zifatia kunyungu za politika zili hugu imwe imwe za rutura eloje ulikaneza juja Amerika
urakoze eloje. Mu Burundi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yaraye ashikirije ijambo ryiwe mu nama igiriye 2025 ngaruka mwaka ya ONU ibandanye. General Ndayishimiye yagarutse ahanini ku mubano w'u Burundi n'amakungu, umutekano, igikorwa cyo gutahukana impunzi, ibibazo bihangayikishije isi harimo ikiza cha virusi ya corona n'ihindagurika ry'ibihe. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa.
Cyo kimwe n'abagenzi biwe bandi Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ijambo ryiwe biciye ku buhinga bwa none bwa video mu ntumbero yo kwirindikiza cha virusi ya corona. Nikiza Perezida Ndayishimiye yavuze ko caje kwereka isiko yari ikwiye gusenyera ku mugozi umwe mu gukemura amatati biciye mu migenderanire myiza hagati y'amakungu. Mu by'umutekano yashimangiye ko mu gihugu aramutswa wifashe neza, agira ko abwira abagenzi biwe kuko u Burundi bukiri mu bihugu bija kukiranga misi cakanama ka ONU kajeje umutekano bisa nk'uguhungabanya igihugu hagushigikira amahoro yacu.
Nous n'avons jamais cessé de le dire. Le Burundi se retrouve arbitrairement sur l'agenda du Conseil de sécurité.
Ntitwigeze duhengeshanya kubivuga. U Burundi bushegwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya ONU kukarenganyo gusa bitumwa n'imvozo ya politike hamwe n'inyungu z'ibihugu bimwe bimwe bya rutura ku isi atawuze zisana n'ineza y'abarundi canke umutekano muri rusangi. Nyabona ibyo birimo bituma umutekano w'igihugu cacu uhungabana aho korohereza amahoro n'umutekano. Dusubiye gusaba dushimitse ko igihugu cacu c'u Burundi cyo kugwa ku rutonde rw'inama nkuru y'umutekano ya ONU ahubwo uwo mwanya wahora ukoreshwa ukoreshwe mu guca hirya no hino imigambi y'iterambere, imibano no butunzi no gushyira mu ngiro umugambi w'igihugu w'iterambere rusangi wo kuva mu mwaka w'2018 gushika mu mwaka w'2027 hamwe n'intumbero nyamukuru y'umugambi w'iterambere wo gushika mu mwaka w'2030.
Et les objectifs du développement durable de l'agenda 2030.
Uko kuburabuzwa ku Burundi Ndayishimiye avuga agusanga kandi mu bihugu yavuze ko vyivanga mu by'u Burundi kuva mu 2015. ivyo bihugu yavugiye muri rusangi yavyagije mbere ko vyanafashije mu mugambi wo guhakwa guhirika ubutegetsi bwari buhari ico gihe.
Nous ambitionnons bâtir des relations d'amitié et de coopération fondées sur le principe du respect mutuel.
Twifuza gushimangira imigenderanire n'ubucuti bifatiye kukubahana no kubaho ubwigenge bw'ibihugu. Inforo y'ibihugu bimwe bimwe bishaka gukoresha uburyo butabereye mu guha amategeko ibihugu byo muri Afrika kwiyitirira ngo nivyo bigize amakungu bigafatira ibindi bihugu ingingo z'agahotoro hawunyanzwa amategeko agenga ishami mpuzamakungu ONI bibwirizwa guhagarara. Uburundi burashigikiye ko ibihugu byose hatarabwa uko bingana ako ari bito canke binini ko bitunze canke bikenye bifise uruhara mu guhangana n'ibibazo isifise muri iki gihe. Ni muri iyo ntumbero Uburundi bwifuza kubana neza n'ibindi bihugu canke amashami mpuzamakungu ku buryo atanumwe hahombera kandi yashezwe imbere ukubahana. Aha rero turiyamirije twivuye inyuma ibitero mu by'imigenderanire na politike bigirirwa Burundi n'Abarundi bikagigwa n'ibihugu byo hanze bimwe mbere bikaba byaragize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igikenya mu gisata c'imigenderanire kibwirizwa gusubirirwa no gufashanya bifitiye inyungu twese mu kubahana.
Doit céder la place à la coopération mutuellement bénéfique et respectueuse.
Président Ndayishimiye ikindi yabwiye ONU nuko Burundi buzokwama bumeze magabo igihe cyose bizoba ngombwa ko ufasha mu kurwanya iterabwoba mu makungu nkuko bukomeje kubikora muri Somalia na Centrafrique. Indi migambi Président Ndayishimiye yahamagariye amakungu gukorera hamwe irimo ivyo kuraba ingene imikorere y'akanama ka ONU kajeje umutekano yosubigwamwo ijenye n'ihindagurika ry'ibihe niyo kubungabunga amagara y'abantu. Perezida Ndayishimiye mu vyo yishimiye harimo igikorwa c'impunzi ziriko ziratahuka. Yongera kandi avuga ko amatora aheruka kuwa mu Burundi ari ikimenyetso ca demokarasi ikwiye gushigikirwa biboneka. Ubwa nyuma ijambo ry'u Burundi ryashikije n'umukuru w'igihugu mu nama rusange ngaruka mwaka ya ONU hari mu 2013. Inyuma yaho umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yashengeye mu kwezi kwa gatandatu kuno mwaka yagiye aratuma ivyegera vyiwe canke abashikiranganje kuko ubutegetsi bumaze guhakwa guhirikwa ari muri Tanzania mu 2015 atanga indozo hanze yongeye gukora.
Urakoze Diane. Tuve mu Burundi tuza mu Rwanda aho sentare yungururizwamo imanza mu gihugu yemeje igihano cyo gupfunga ubuzima bwiyo bwose kwa Leon Mugesera. Igihano yari yakiriwe na sentare nkuru mu Rwanda inyuma yuko imwegetse ku ivyaha vya genocide n'ivyagahomera buno. Eric Bagire ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Nta mpamvu nimwe yahawe agaciro n'urukiko rw'ubujurire muzirenga eshanu bwa na Leo Mugesera na Maitre Jean Felix Rudakemwa bari bashingiyeho bajurira icyemezo cy'urukiko rukuru mu Rwanda rwari rwahanishije Mugesera igihano cy'igifungo cy'ubuzima bwe bwose. Ku isonga bari bavuze ko urukiko rukuru rwakoze amakosa mu rwego rw'ibyabaye no mu rwego rw'amategeko kandi ko rwirengagije ko nta bubasha rufite bwo kuburanisha bwana Mugesera ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Mugesera na Maitre Rudakemwa bavuga ko yavukijwe uburenganzira bwo kunganirwa mu mategeko ku rwego rwa mbere kandi ko atari bukurikirane ku byabaye muri 1994 hari mu gihe harego ijambo ryo kukabaya muri 1992. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire nyuma yo gusesengura ingingo ku yindi yavuze ko nta kusa urukiko rukuru mu Rwanda rwakoze kukuburanisha urubanza rwa Mugesera kuko rubifitiye ububasha. Yavuze ko mu bihe bitandukanye hagiye hagaragara ubushake buke bwa Maitre Rudakemwa mu kunganira Mugesera bityo ku byo kutunganirwa ntababimuvukije. Urukiko rwibukije ko mu 1975 u Rwanda rwashyize imikono ku masezerano mpuzamahanga yerekeye gukumira no guhana ibyaha bya genocide bityo ko ibyo Mugesera yakoze mu 1992 byari bitega nijwe guhanwa n'amategeko y'u Rwanda. Imbwirwa ruhame kukaba yayo zingiro ry'ibyaha rwa Mugesera avuga ko yashyikirijwe urukiko yahinduwe. Urukiko rukavuga kuretse kubivuga nta bindi bimenyetso bitangira. Urukiko rw'ubujurire ruvuga ko umukemurampaka mu 2005 yabwiye urukiko rw'ikirenga rwa Canada ko ijambo rirerwa Mugesera ariwe warivuze. Umucamanza akavuga ko urukiko rukuru rwagiranije ijambo ryoherejwe muri Canada n'iry'ubushinjacyaha bwaregesheje rusanga nta mpinduka. Urukiko rukibutsa ko mu miburanire Mugesera yemeye ko nubwo atibuka ibyo yavugiye kukaba yariko yahashije ijambo. Nyuma y'amasaha asaga 3 inteko y'abacamanza basimburana mu gusoma icarubanza Mugesera n'ubushinjacyaha nabo bakurikiye bucece bandika. Urukiko rwanzuye ko Mugesera hamwe n'icyaha cyo gushishikariza abandi ku mugaragaro kandi mu buryo butaziguye byafatwa nk'imwe mu nzira yo kubahamagarira gukora genocide. Yibukije ko yavuze ko abatutsi ari inzoka kandi ko bagombaga gufatwa bagacibwa amajosi bagatabwa mu mugezi wa Nyabarongo bagasubizwa iwabo muri Ethiopia. Yamuhamije kandi kugira ubushake bwo gukora icyaha cyo gutoteza nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Avuga ko Mugesera avuga ijambo yari afite ubushake bwo gutoteza abatutsi abazize ubwoko bwabo maze ashimangira ko igihano urukiko rukuru rwamuhanije yiburanishije mu 2015 kidahindutse ahubwo hahindutse inyito y'ibyaha n'imyanzuro mu gisere yakurikiye yicaye wenyine kuko Maître Jean-Félix Rudakemwa wamye mwunganira atagaragaye mu rukiko nta maranga mutima adasanzwe mu gisere yagaragaje akimara kumva icyemezo cy'urukiko gishimangira kumuheza mu buroko gusa hise yakijambo maze abwira urukiko ko azasubirisha mu rubanza ku mpamvu y'isi z'akarengane mu rwego rw'amategeko mu Rwanda nta handi bwana mu gisere ashobora kongera kujuririra ijwi rya Amerika yashatse gusobanukirwa zimwe mu mpamvu zatuma umuburanyi asaba gusubirisha mu rubanza rugeze ku rwego rwa nyuma nk'uru rwa Mugesera amaze mvugana n'umunyamategeko utifuje ko amazina ye yumvikana mu itangazamakuru
itegeko rigenga ubasha bw'inkiko n'ubundi ritiranya impamvu zituma habaho gusubirisha mu rubanza ku mpamvu z'akarengane ariko ibyo bigashoboka ku rubanza nyine ruba rwacibwa ku rwego rwa nyuma kandi rudashobora kujurirwa nkaruriye izo mpamvu rero niyo hari ibimenyetso simusiga bigaragaza ruswa ikimeze cyangwa ikene wabo bikaba byaragize ingaruka ku mikirize y'urubanza bikaba kandi bitarigeze bimenywa n'uwatsinzwe urubanza mu gihe cy'iburana iyo ni impamvu ya mbere iya kabiri niyo mwicibwa ry'urubanza hirengagijwe amategeko cyangwa ibimenyetso bigaragarira buri wese iya nyuma rero niyo urubanza rudashobora kurangizwa hakurikije imikirize yarwo wenda umuburanyi azagaragaza imwe mu mpamvu azashingiraho asaba ko urubanza rusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane uburyo rero bigenda nuko mu gihe kitarenze iminsi 30 nyine urwo rubanza ashaka gusubirishamo ku mpamvu z'akarengane urwego rubishinzwe rero muri iyo situation ruhazandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga amugaragariza imwe muri izo mpamvu avuga ko ashingiraho asaba urubanza gusubirishamo akarengane hanyuma perezida w'urukiko rw'ikirenga n'uzafata icyemezo gishobora kuba wenda cyemeza koko ko ari byo bitewe n'impamvu azatanga n'ibimenyetso byayo cyangwa se kinamusubiza kimuhakanira ko nta karengane karimo
igihe rwamwemerera urukiko rw'ikirenga urubanza rwaburanishwa n'uruhe rukiko
perezida w'urukiko rwisumbuye ku rwafashe icyemezo asanze harimo akarengane ashobora guhita yoherereza ubwanditsi bw'urukiko rw'ikirenga urwo rubanza kugira ngo ruburanishwe cyangwa se kugira ngo rwohererezwe urukiko nanone rwisumbuye ku rwaruciye so muri situation rero ihari nuko uko byagenda kose nta runi rukiko ruri hejuru y'urukiko rw'ubujurire uretse urukiko rw'ikirenga byaba byumvikana rero ko ari narwo rwonyine rwaba rusigaranye ububasha bwo kuzaruburanisha mu gihe hagaragara amakarengane
uyu munyamategeko agakomeza avuga ko igihe urukiko rw'ikirenga rwatera utwatsi ubusabe bwa Mugesera yaba asigaranye amahirwe yo gutakambira urwego rw'umuvunyi bwana Leo Mugesera w'imyaka 68 y'amavuko n'umuhanga mu by'igihe ndimi abifitemo impamyabumenyi y'ikirenga ku rwego rwa doktora Mugesera aregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu byose bikomoka ku mbwirwaruhame yavugiye kukabaya muri 1992 n'imbwirwaruhame ubutabera bw'u Rwanda bufata nk'arutwitsi kuko buyimuregeshamo gukangurira abahutu kurimbura abatutsi no kwibasira bamwe mu banyapolitiki bo mu yandi mashyaka yarahanganye n'ishyaka MRND ryari ku butegetsi Mugesera yahoze ari vice president wa MRND mu cyahoze ari prefecture ya Gisenyi yagejejwe mu Rwanda mu 2012 kuburanira ijambo ntijambo avuga ko ryateshejwe umwemerere mu cyo yita end skuru twikesha hite mu rurimi rw'igifaransa erabagira ubusayirwe rya Amerika ikigali
turagushimye Eric mu Rwanda kandi Kigali Sentare nkuru ya Nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa rya Paulose sabagina kwifungwa n'ifungurwa ryiwe haheze indwi Sentare y'intango ya Kicukiro itegetse ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe ankete zikibandanye asunta kabo yatubwira uko byari byifashe
Mu gihe cya saa tatu zibiri minota mike nibwo bwana Paul Rusesabagina yaragejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yari yambaye ikabutura n'ishati by'ibara ry'iroza impuzankano iranga imfungwa zo mu Rwanda kuko nyuma y'aho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza nkuru ya Mageragere iri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abapolisi bafite imbunda nibo bari barinze hanze y'urukiko no mu nkengero zarwo saa tatu zuzuye nibwo urukiko rwinjiye mu cyumba cy'iburanisha ijambo rya mbere rihabwa Rusesabagina n'abunganizi Rusesabagina ahawe ijambo yahise abwira urukiko ko impamvu ikomeye yamuteye kujurira ari uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutahaye agaciro uburwayi bwe rugategeka ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yashimangiye ko afite indwara zikomeye zisaba ko yakomezanya n'abaganga bamuvuraga mu gihugu cy'Ububiligi yavuze ko afite uburwayi bukomeye afite burimo n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije bityo ko byaba byiza avuriwe mu Bubiligi Rusesabagina amaze gusobanura ikibazo cy'uburwayi bwe yahise asaba abunganizi be gukomeza izindi mpamvu zatumye bajurira Maître Rugaza David umwe mu bunganira Rusesabagina yasobanurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we yumvikanisha ko Rusesabagina atari umunyarwanda umucamanza umucamanza asabye kwinginga usobanurwa neza maze Rusesabagina ahabwa umwanya ngo abyivugire. Rusesabagina yavuze ko mu mwaka w'1996 yagiye mu gihugu cy'Ububiligi, icyo gihugu kigafatira ibyangombwa bye. Mu magambo yagize ati, icyo gihe nari umuntu udafite ubwenegihugu, nari imfubyi ya Loni. Nyuma y'imyaka itatu ngo Ububiligi bwaje kumufata bumugira umwana wabwo. Rusesabagina yakomeje avuga ko kuva ubwo ibyo bitigeze bihinduka. Maitre Rugaza yasobanuye ko mbere y'umwaka w'1999 nta munyarwanda wari wemerewe gutunga ubwenegihugu bubiri, kuko wafataga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu yasigaraga nta bundi bwenegihugu gifite. Maitre Rugaza yashimangiye ko Rusesabagina ubwo yafataga ibyangombwa bya Loni nk'impunzi yari umuntu udafite ubwenegihugu, bityo n'uyu munsi atari umunyarwanda ahubwo ari Umubiligi. Maitre Nyembo Emeline nawe wunganira Rusesabagina yabwiye urukiko ko hari amategeko atarubahirijwe, ndetse ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutigeze rubyitaho ubwo rwemezaga ko Rusesabagina afungwa by'agateganyo iminsi 30. Uyu munyamategeko yagarutse ku buryo umukiriya we yagejejwe imbere y'inzego zagombaga kumubaza. Maitre Nyembo yasobanuye ko uwo yunganira yafashwe itariki 28 z'ukwezi kwa 8, ariko akabazwa nyuma y'iminsi 2 kwa 30 z'ukwezi kwa 8. Maitre Nyembo yemeza ko inyandiko mvugo yo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yo igaragaza ko yakozwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8. Akomeza agira ati, ubundi uko mbyizera iyo umuntu afashwe ahita ashyikirizwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha. Rusesabagina nawe yerekanye impungenge z'amasaha yafatiweho maze mu ijwi rye ati, njye nafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 11:00 za mu gitondo. Icyo gihe njyanwa ahantu navuye ku wa mbere mu masaha ine z'icyumweru gikurikiyeho. Ati, ese ibyo birasanzwe? Maitre Rugaza David yasubiranye ijambo ashimangiraho kuva mu ntangiriro urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutari rufite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we, kuko yagombaga kuburanishirizwa mu ifasi y'abatuye aho yaguze ikibanza mu karere ka Gasabo. Uyu munyamategeko yakomeje asobanura ingingo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashingiyeho rufunga Rusesabagina iminsi 30, agaragaza inenge ziri muri izo ngingo. Ku cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kuwujyamo, Maitre Rugaza David yavuze ko urukiko rwa mbere rusa naho rwahamije Rusesabagina icyaha, ndetse rugashingira ku buhamya bwatanzwe na Nsabimana Karisti uzwi nka Sankara, mu gihe ubwo buhamya Rusesabagina atigeze abubona. Ku cyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, Maitre Rugaza yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo gufunga Rusesabagina rushingiye ku biganiro bya Radio Ubumwe ikorera kuri interinete. Rusesabagina yabwira urukiko ko kumubaza iby'iyi radiyo ari ukumusagarira, ngo kuko umuntu uyikoraho azwi ko yitwa Esperance, ko ahubwo akwiye kubibazwa niba hari icyaha yabakekwaho. Umucamanza yabajije Rusesabagina ihuriro rye na Radio Ubumwe. Rusesabagina yasubije ko umunsi ya mbere ariwe wahembaga uwo Esperance, ariko atazi igihe yamaze amuhemba. Umucamanza yabajije kandi Rusesabagina imikorere ya FRN n'ishingwa ryayo, asubiza muri aya magambo. Nk'uko nabivuze, FRN ntabwo twayikoze nk'umutwe w'iterabwoba, ahubwo yari uburyo nk'impunzi ziri hanze twashakaga kwereka umuryango mpuzamahanga na Leta y'u Rwanda ko hari impunzi zibagiranye zateshejwe agaciro ziba mu nkambi ya za Zambia, Malawi, ziri kuzerera hirya no hino kugira ngo bimenyekane. Ntabwo umugambi wa FRN wari iterabwoba, ahubwo kwari ukureshya imiryango mpuzamahanga kugira ngo imenye ko abo bose ari imbabare. Ubushinjacyaha buhawe umwanya wo kuvuga ku byagiye bigarukwaho na Rusesabagina n'abunganizi be bwahereye ku kibazo Rusesabagina yagarutseho cyo kuba yarekurwa kuko afite uburwayi. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva Rusesabagina yagera mu Rwanda inshuro zose yifuje umuganga yamuhawe, ko aho afungiye muri gereza ya Mageragere mu mujyi wa Kigali hari abaganga, kandi ko niyo yifuje abandi baganga b'inzobere abashyikirizwa ku bitaro bikomeye byo mu gihugu. Busubiza ku byavuzwe na Rusesabagina n'abunganizi be ko atari umunyarwanda, umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina mu mwirondoro we yagaragaje ko ari umunyarwanda kandi akagira n'ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta hantu na hamwe Rusesabagina yigeze agaragaza ko atari umunyarwanda, kuko yashaka kwiyambura ubwenegihugu yagombaga kwerekana inyandiko yabisabiyeho akabyemererwa. Ku bijyanye n'ibazwa rye bivuga ko bitubahirije amategeko, umushinjacyaha yashimangiye ko Rusesabagina yafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8, ashyikirizwa ubugenzacyaha ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9, ashyikirizwa urukiko ku itariki ya 11 z'uko kwezi. ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyakozwe byose byubahirije amategeko. Nyuma yo kumva ubwiregure bw'impande zombi, umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika ikiburanisha, atangaza ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa gatanu w'icyumweru gitaha. Ubushinjacyaha burega Rusesabagina ibyaha 13 birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politike n'ibindi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuri mikro, Mike Mina, Fideni Yonga, Prabash.